mukomeza kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nange Eugenia Mukankusi ndabaramukijeho muri hose kandi bahaye ikaze kuri radio yanyu ijwi rya Amerika mwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda naho mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi yitwa short waves.
Benshi bavuye muri Congo si gusa munyarwanda kazi ni umwe ubuzima bw'imbunzi ngaha tuka ndi bumeze neza kubera abana b'iwacu ndi bihiga tubuze none sante ndivuza none asere ndi tufata ku mugongo.
Uwo ni Biza Jean-Pierre Lisase umuyobozi w'impunzi ziganjemo abanyekongo zituye mu mujyi wa Rumonge mu Burundi ugaragaza ko badafashwe n'izindi mpunzi mu gihugu. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zibanda kuri uyu munsi mpuzamahanga ngaruka mwaka hari impunzi turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya mube hafi ya radio yanyu turabararitse. Tuhere mu Rwanda mu gihe u Rwanda rwifatanije n'isi mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe impunzi. Leta y'u Rwanda iravuga ko mu minsi iri imbere hazatangira ibiganiro hagati y'ibihugu impunzi zaje ziturukamo n'u Rwanda kugira ngo impunzi zifuza gutaha zibe zafashwa gusubira iwabo. Minisitiri ushinzwe impunzi avuga ko bagomba kubanza gusuzuma niba ibihugu impunzi zaturutsemo byaragarutsemo umutekano. Inkuru irambuye muregezwa na mugenzi wacu uri Kigali mu Rwanda asumutakabuye.
Mu kiganiro minisitiri ufite mu nshingano z'impunzi Dobonere Jean d'Arc yahaye radio ijwi rya Amerika yasobanuye ko kugeza ubu nta gahunda ifatika yo gucyura impunzi zagaragaje ko zifuza gusubira iwabo iragerwaho. Mu bagaragaje gutaha ku isonga habonetse impunzi z'abanyekongo zicumbikiwe mu nkambi ya Kiziba mu burengerazuba bw'u Rwanda ari nabo bitabiriye iki gikorwa cyo kwiyandikisha ku bwinshi. Minisitiri Dobonere avuga ko mu mpunzi ya 2017 zicumbikiwe mu nkambi ya Kiziba abasaga 11 biyandikishije bagaragaza ko bashaka gusubira iwabo muri Congo. Minisitiri Dobonere Jean d'Arc yasobanuye ikigiye gukurikiraho.
Tekereza ko igikwiye gukurikiraho kureba niba koko habaho kuganira ibihugu byombi u Rwanda ndetse n'ibihugu bakomokamo cyane cyane turebye nko muri Congo aho abenshi bashaka kwerekeza. Ntago tuzi neza niba koko hose ariko hari ibibazo ariko birakwiye ko ibihugu byicarana bikaganira tukareba ari umutekano abashaka gusubirayo baturuka aho ngaho hari umutekano bakaba babifashwamo na HCR ikabatwara ikabafasha kugerayo. Ariko kandi byagaragara ko hari ikibazo cy'umutekano ntago umuntu yaba yaraguhungiyeho ngo umusubize mu muriro waka kandi ubona hakiri ibibazo.
Uyu muyobozi atangaza ko kugeza ubu n'abiyandikishije baje kugaragaza gushidikanya nyuma ku buryo hataramenyekana umubare nyakuri wabiteguye guhita bataha mu gihe ibisabwa byose byaba byamaze kuboneka.
Hari abagiye bagaragaza izindi mpamvu nyuma bagasa nk'abifashe bakagaragaza ko babiterwaga n'uburakari cyangwa se ko bashutswe cyangwa ko hari n'abari bazi ko ngo bari kwiyandikisha ngo bajyanwe mu bindi bihugu bitari iwabo. Urumva haracyarimo ibibazo mu by'ukuri ntago nakubwira ngo umurongo wahita ufatwa gutya ngo nibagende.
Mu ntangiriro z'uyu mwaka nibwo humvikanye umwuka mubi mu nkambi z'impunzi ya Kiziba zicumbikiye impunzi z'abanyekongo. Izi mpunzi zafashe umuhanda zigaragambya zivuga ko zifuza gusubira iwabo. Benshi bemezaga ko inzara igiye kubikira mu nkambi ko ndetse nta mahoro bahafitiye. Minisitiri w'impunzi mu Rwanda asobanura ko muri ibi bihe ifungura impunzi zagenerwaga ryari ryagabanutse kuva mu mpera z'umwaka ushize aho ibyo bagenerwaga byagabanutse kugera kuri 25%. Ariko akemeza ko iri gabanuka ryageze ku mpunzi zose bitarebaga gusa izo mu nkambi ya Kiziba zonyine. Minisitiri Dobonere asobanura ko muri ibi bihe inkunga ubu yongeye kwiyongera bitewe ahanini n'inkunga iherutse gutangwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki gihugu giherutse gutanga $6.6 million y'amadolari y'Amerika, ni ukuvuga amafaranga asaga $5.5 million azafasha mu kugura ibiribwa bigenewe impunzi ziri mu Rwanda. Itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ikigega cya Amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID rivuga ko iyi nkunga y'inyongera yanyujijwe mu ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ibiribwa PAM. Iyi nkunga izakoreshwa mu kugura ibiribwa no kwita ku bagore batwite n'abonsa n'abana bari munsi y'imyaka 2. umuyobozi mukuru wa HCR ku isi Filippo Grandi ubwo yaraherutse gusura inkambi ya Gihembe iherereye mu karere ka Gicumbi mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka yari yavuze ko kubera kugabanyuka kw'ibyahabwaga impunzi HCR yatangiye kwiga no kuzindi gahunda zafasha impunzi kwibeshaho aho gukomeza gutegereza inkunga ibi ni nabyo leta y'u Rwanda ivuga ko yatangiye mu mugambi wo gufasha impunzi kwigira bashakirwa uburyo babasha kwihangira imirimo iki cyifuzo ariko impunzi zari zagaragaje ko zitagikozwa zo zatangazaga ko zitifuza gushyirwa muri gahunda zigenewe abanyagihugu Ministre de Bonere avuga ko impunzi zizabyanga atazi icyo zizaba zishaka
ari gahunda yo kubafasha kwigira aho bazafashwa nabo gukora imishinga iciriritse itandukanye bagafatanya n'abenegihugu gukora nabo bakagira icyo biyunganiraho cyo bagenerwaga ngira ngo bakwiye kureba kure buriya umuntu ahunze igihugu cye akamara imyaka 20 irenga mu gihugu cy'ubuhunzi icyambere cyo bagomba kumenya nta butaka mu Rwanda dufite bwo guhinga n'abanyarwanda benshi buri wese yashishikarizwa guhanga umuri ubwo rero impunzi yashishikarizwa guhanga umuri migahabwa n'uburyo bwo guhanga uwo murimo ikabyanga mu byukuri ntabwo twumva icyo yarishaka
kugeza ubu mu Rwanda harabarubwa impunzi zibarirwa 172 harimo iz'abarundi zigera ku 180 n'iz'abanyekongo zisanga 70 muri izi impunzi zigera ku 11,300 z'abanyekongo nizo zagaragaje ko zifuza gutaha naho abarundi bane bacumbikiwe mu nkambi ya Mahama nabo bagaragaje ko bifuza gufashwa gusubira iwabo Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
iwanyu mu ntara
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba, mu ikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Shuti bakunzi ibiganiro by'ijwi rya Amerika birakomeye birakomeje tunyarukire mu Burundi impunzi z'abanyekongo ziba mu mujyi wa Rumonge zinubira ko zidafashwe nk'izindi mpunzi ziba mu mujyi mu mijyi igihugu cy'u Burundi kubera ko ubuzima buhenze abakobwa bishora mu busambanyi bashakisha imibereho ishami ryawo ni ryita ku mpunzi HCR rivuga ko rigiye kwiga icyo kibazo cy'impunzi mugenzi wacu Chrissy Munezero abageze inkuru yaduteguriye kuri uyu munsi mpuzamahanga wahariwe impunzi
Twendembele wa mama e Twendembele wa kimbizi wa baba
Ayo namajwi impunzi z'abanyekongo mu gihe bari mu rugendo rwatunganijwe mu gisagara cha Rumonge kuri uyu wa gatatu hahimbajwe umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi ku isi yose ishyirahamwe mpuzamakungu gitaho impunzi HCR rivuga ko aho mu ntara ya Rumonge impunzi zihawe indaro ziri mu mice ibiri umuce wa mbere ugizwe n'impunzi ziri mu ikambi y'ifata kibanza yahitwa ku Majombe bose hamwe ni 153 bakaba barindiriye kujyanwa mu makambi y'impunzi yubatswe mu ntara z'ubuseruko n'uburaruko bw'u Burundi umuce ugira kabiri ugizwe n'impunzi 254 ziba mu gisagara cha Rumonge Mbiza Jean-Pierre Dissasse aserukira izo mpunzi ziba mu gisagara cha Rumonge wovuga ko impunzi ziba aho mu gisagara cha Rumonge zishika 375 avuga yuko badafashwe cyo kimwe n'izindi mpunzi zisanzwe zarakiwe mu bindi bisagara by'u Burundi gutyo bigatuma ubuzima bwabo bubangamirwa
Turi benshi bavuye muri Kongo. Si gusa munyagwanda kazi ni umwe ubuzima bw'impunzi ngaha antuka ndi bumeze neza. Kubera abana biwacu ndi bihiga tubuze none sante ndutwivuza none asere ndi tufata mu mugongo bariko barafata gusa bamu Bujumbura cyangwa bamu makambi. Ngaha oya mu Rumonge kufungura na hagwe tuba turarondera amakazi mu bagenzi b'abarundi bari ngaha ireta yatwakiriye munyuma basere turabasaba antuka batukorere kugya bariko barakora zindi mbunzi location nourriture santé éducation byose natwegwe batukorera kugira bariko barakora zindi mbunzi.
Celestin Itanga mustanteri wa komine Rumonge avuga yuko kuva mu myaka y'2016 bagiye barafasha ibitari bike impunzi z'abanyekongo haba mu biraba gufungura canke kwivuza. Agashima imigende ni bafitaniye n'izo mpunzi.
Wakimbizi isi apa Rumonge tumeishi nao vizuri sana.
Impunzi ziba hano mu gisagara ca Rumonge tubanye neza. Turamaze gufasha ibitari bike abanyekongo bahunga intambara mu gihugu cabo. Mbere bahora badushikira ari 4-5 canke ndwi. Komine ikabaraza ikabagaburira ikongera igatanga amafaranga atari make mu kubavuza. Ariko uyu mwaka baje ari benshi ku buryo komine yarengewe iteraka mu mashirahamwe afasha.
Lakini nyuma tukashindwa mpaka pakakuja mashirika tofauti ya kusaidia.
Mustaniri wa komine Rumonge yongeye aramenyesha ko kubera ubuzima buzimvye aho mu gisagara ca Rumonge bitorohera impunzi zihawe indaro rimwe na rimwe bigatuma abigeme baja mu ngeso yo kudandaza umubiri. Akabasaba ishiramwe hase gushigikira izo mpunzi zo mu gisagara mu vyifungurwa. Philippe Bambara aserukira ishiramwe hase mu manuko bw'u Burundi avuga ko ikibazo c'izo mpunzi giye gushikirizwa ku rwego rwo hejuru kugira babagarukireko.
Alors pour Bujumbura c'est déjà fait. Pour Rumonge,
impunzi zo mu gisagara ca Bujumbura zisanzwe zifashwa. Mu gisagara ca Rumonge tugiye gufata icyo kibazo mu minwe tugiture abadukurira kugira bamenye ibyifuzo by'impunzi ziba mu gisagara ca Rumonge na cyane cyane ko nk'uko babivuze hari impunzi yakitswe n'amagara iruhira kwitaba Imana. Tugiye kubishikiriza imbere.
Cette préoccupation soit traduite auprès du management à Bujumbura pour qu'on s'y penche.
Impunzi Urundi bwari busanzwe bwarakiriye isinzi ry'impunzi z'abanyekongo barenga 8,000 barakiriwe guhera mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka bakaba bari baje bahunga indwano yahuza igisirikare ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umugwi w'abagwanyi baba mayimayi ya Kutumba. Iruhande y'izo mpunzi ziva mu gihugu kibanyi ca Kongo, ishiramwe hasi rivuga ko Burundi buhaye indaro izindi mpunzi zaje ziva mu bihugu vya Tanzania, Uganda, Somalia, Sudani na Centrafrika. Mu Rumonge, Christine Munezero ku bw'ijwi rya Amerika.
Christine Munezero urakoze, tunyarukire noneho muri Kongo. Impunzi z'abarundi ziri mu nkambi y'Imurongwe mu karere ka Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zivuga ko zihangayikishijwe n'ikibazo cyo kutagira imodoka yo kujyana abarwayi ku kigo nderabuzima cya Katarukuru bavuye mu nkambi. Inkuru irambuye twayiteguriwe na Vedaste Ngabo.
Ubwo hizizwaga umunsi wari impunzi kuri uyu wa gatatu tariki ya 20 kwezi kwa gatandatu umwaka w'2018, impunzi z'abarundi ziri muri iyi nkambi zagaragaje yuko uyu munsi uzisanze zitagira ibiribwa mu mazu kubera yuko ukwezi kugiye kurangira ari nta bifungurwa bahabwa n'ishiramwe rishinzwe ibiribwa ku isi PAM.
Nta bigaragara nuko dushobora gupokera vuba kukizi tariki 20 zimaze gushika kandi umunsi mukuru turiko turawuhimbaza ariko abantu bari mu nzara cyane hari gihe batubwira ngo tuzopokera itariki zitanu kugeza nuno munsi ubuzi wa itariki 20 nta nagatete ziturabona ko gupokera. Turi kugurisha uburago n'uburengeti kugira ngo turonke ukuntu tugaburira abana. Nubundi abana bahora barara ku mahema yonyine cyangwa hasi gusa, n'ubu baracarara hasi gusa kuko umunsi mukuru dusanze mu nzara, nta kintu na kimwe dufise tujye ibintu byose twaramaze kubigurisha.
Kubera ibi bibazo izi mpunzi z'abarundi zigenda zihura nabyo muri imyaka itatu zimaze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zatangiye kwihangira imirimo muri iyi nkambi, dore ko hari zigeze ku bikorwa ndashikirwa biri mu buhinzi n'uburobyi.
Bo muri imyaka itatu tumaze turaha twarahinduye ibintu byinshi cyane gose byatumye biboneka kubera twiga barefiye. Aha mu rusenda nk'itomati ntizaboneka, nk'amashu ntiyaboneka, kugira uyaronke yabanza kuva i Burundi akabona kujya bukahangaha. Mugabo baho dushikiye aho makambi twarashitse turarondera amasoka turi yaranja turarima, ubu ibifungurwa turabironka kwibeye intoya kandi umuntu atiri waravunika ngo ave ngahaje kubigurira iyo kure.
Urumva umusaruro umeze neza ko hari pe bija kurondera amafi bikayazana, urumva umusaruro ushoba mwinshi ushoba uriyongera kandi abantu bari mu nkambi baca bakora ubuzi bwo gukura imboga mu mato bashira ku musenyi.
Si urwego rw'ubuhinzi n'uburobyi bwonyine z'impunzi zo mu nkambi yo mu rusenda zahinduye muri iyi myaka itatu, ahubwo urwego rwo kunguruza abantu nabwo rwateye imbere. Aha muri iyi nkambi kuri ubu harabarugwa mu mutarenga 30 impunzi z'abarundi.
Kwiyunguruza twararikoze cyane, ubu ugiye gufata urugendo mu kwiyunguruza uburaronka imoto bitagoranye uraronka imodoka bitagoranye mugabo kare uje kurondera imodoka cyangwa imoto ntayo waronka warafata nk'amasaha 2 cyangwa 5 wicaye kwibarabara n'umunsi ugahera ugasanga no kurarura araye mu nzira kubera kwiyunguruza byari bigoye cyane mugabo ubu turashima Imana uri yunguruza tangorane uravanga aho gasimba no mu nkambi kagenda ni moto kagaruka ni moto
umuyobozi wa groupe moya barara noro ari na nkambi yo mu rusendi herereyemo bwana Sibatwa Juma John yemeza yuko izi impunzi z'abarundi zagize uruhare rukomeye mu iterambere ryo mu rusenda binyuze mu mirimo y'ubuhinzi ubucuruzi n'uburobyi ndetse n'ubwubatsi zikorera mu rusenda kuko muri imyaka 3 zimaze umusaruro w'ubuhinzi wariyongereye ku buryo bugaragara nubwo biruko izi impunzi z'abarundi zivuga yuko zitisanzura mu mikorere yazo kuko arije zigenda zinyanyaswa na zimwe mu nzego zishinzwe umutekano kubera imisoro idasobanutse bagenda basaba zimwe muri izi impunzi zikorera imirimo yo kwiteza imbere hanze y'inkambi
cyane cyane kitwangakisha n'abasirikare mu ibarabara batwaka ibyo tuvuye gusarura
ariko barabasaba ntibabaka baragura
tugiye mu ibarabara baradutotetse nk'umurundi rero cyane cyane ugere makobora ngo zana permis kongo nayo beshi na ma permis afise dukoresha ama carte de membre ibarakare cyane cyane ntujayo mugaye bubvira mitende kubera aho turatanga na ruswa mu nakarengana icyo dusaba leta yewe twasaba aser idufashe iturose ama permis
mumenye yuko muri inkambi yo mu rusende irimo impunzi z'abarundi zirenga 30 mu gihe mu nkambi y'umurongwe irimo impunzi zirenga 500 no mu makambi y'agateganyo akomeje kugwiramo izindi impunzi z'abarundi zigenda zisaba ubuhungiro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zivuye mu gihugu cy'u Burundi Bedasengabo kubwijwe rya Amerika mu rusende mu ntara y'Ikivu y'Amajyepfo
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Naya bona nte.
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatano. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika.
Masekonda 60.
Yego, na handi wayakura uretse kwijwi rya Amerika. Muri kumwe na radio rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kuri uyu munsi mpuzamahanga ngaruka mwaka aho hariwe impunzi mu kiganiro muri isanga mu kanya gashize mugenzi wacu Diane Ninahazwe yaganiriye n'impunzi ziri mu nkambi zitandukanye. Uyu munsi usanze abarundi n'abanyarwanda bahungiye hirya no hino bari mu bibazo bitandukanye. Bamwe mu mpunzi baganiriye na Nini Nahazwe bagarutse kuri bimwe mu bibazo bibahangayikishije. Minani Jean de Dieu uri muri Malawi mu nkambi ya Zareka aratangira atubwira uko uwo munsi wahimbajwe.
Uyu munsi turiko turawuhimbaza bisanzwe nk'uko twama igihe cyose kuko usanga ibyo turiko turasaba ari bya bindi byamaho kandi bimwe na bimwe twashimye mu byo twari twasabye umwaka uheze hama tukagira n'ibyo dusaba ku gihugu cya Malawi na hase tuvuge nko mu mwaka uheze hari ikibazo cyari cyagoranye cyane ku bijyanye n'amaksida yo kwibarabara riva kuri route principale yinjira muri Tanzania nibarabara riva kuri iyo route nyine yinjira mu ikambi ku birometero nka 200 bica ribandanya rija kuri province hakaba harakunda kuba amaksida menshi mwaka uheze rero ubwo twari dufite mushitsi w'iteka muri Home Affairs twari twabisabye cyane hama cashira kwitegeko ku mukuru wa police ayoboye police station yo muri province ya Ndowa dutuyemo kurwo ruhande twashimye cyane kubera ko amaksida kabisa urabye ntayabaye barashoboye gutegura amahampu bashize mu muhanda kugira ngo umuvuduko w'imodokari zice zishobora gufrena zihagarare barashyiraho n'ishyirahamwe rya Plan Malawi mu gushyiraho abavolonteri b'abanyeshuri buri gitondo bagaca bahagarara ku mihanda nabo bace bashobora guhagarika abana bambaye umwambaro ubaranga
abana bo abo bana abara
kugira bambuke neza ibarabara
abari impunzi gusaga minane
ni impunzi zonyene hama rero mu bisabo twasabye kuba batronsa nk'igihugu kigira gatatu kugira ngo umuntu ashobore kuba yakwideplasa abone ahandi hanashobora gutura akaronka ubwene igihugu
kwera iki musaba ko mutwagwa mu kindi gihugu hari kibazo mufise ngaho muri Malawi kibatuma muvuga muti dukinjure gato
ikibazo kiriho nuko batwemerera local immigration kuba twotuza mugabo tukabona ko ari indoto
gute
muri minsi mikuru duhimbaza cyangwa amanama abera ngaha mu ikambi utusanga iki kintu kigaragaramo mugabo gacusanga kuri community y'abarundi ni bake cyane gose nta bufasha turonka abenshi turamaze imyaka myinshi ngaha muri Zaleka nkaje wenda hamaze imyaka 13 turiko turavugana ubunyene mugabo gacusanga umuntu aje amaze umwaka umwe ngo ni wafise ingorane gusumba uwo hamaze imyaka 13 hariho nabandi bahamaze 2000 mugabo nta bufasha baronka ntituzi ni wacu ugacusanga nta bufasha turonse uharuye nk'abantu bafise ubwene gihugu ngaha muri kino gihugu cya Malawi ntibashika batanu waraba impunzi zihari turamaze kushika hejuru y'ibihumbi 40 ugacusanga za mpunzi harabashitse mu 94 ngaha n'ubacicaye ngaha mugabo ugacusanga ibibazo by'abaje vuba nibyo biriko biratungana.
Urakoze cyane gose minani aho muri Zaleka muri Malawi hamatwifurize yuko ivyo vyumviro vyanyu byumvigwa ingorane mufise nazo zigatorerwa umuti.
Murakoze namwe.
Turase kandi na Akbar Seidu. Akbar ikaze kujuga Amerika na wewe.
Ego murakoze cyane.
Ego ahuherereye Akbar?
Ni mu Rusaka muri Zambia.
Mu Rusaka muri Zambia. Uri mu ikambi cyane?
Bo mu ikambi ndashobora kujyayo kuko ari ipapuro kitindiriye ishobora kujyayo dusanariye.
Hama ubuzima bwanyu ngaho muri Rusaka Zambia byifashe gute nk'impunzi mubayeho gute?
Ubu ngubu kubera ko ibi nka bashasha mba ndahamaze umwaka ndabiri kubagenzi baje kera abo ngabo nabona bakobakora utuntu twabo nyine duke twe kubera barindiriye. Ko aro certifica iraho umuntu aronka mu bisyanganze bigeje ry'impunzi akaba ari byo bisabo bubarundika mu makambi ubwo rero ubwo rupapuro turacarurindire bishana n'ubumba niyo biseba ariko nyuma aragerageza nyine akarindi ubuzima arabwo turaho nyine buke buke turacima uko biri kose ko buke niko bwiza ibyo bose yasaba tugorane dutandukanye igipolisi cya muri Zambia baraduhiga cyane bigakomera nawe urabikuba ahantu atari iwanyu ko usanga ari ibintu bibabaje kandi ni bikeye n'agahinda
bakabahigira ikiga Akbar
baduhiga ye cyane ko tudafite ibyangombwa byo kuba n'igihugu bigasabwa ko umuntu asa agerageza kujya kubirondera hakiri kare mu bwo bushyirangane abo rupapuro amaze kuronka bakamurungika mu isanzu
ibyo bipapuro none nk'ubu wewe urahamaze umwaka ko numvume ngo byaratebye abandi bahora babaha urupapuro rwemeza bati n'imiburiburi warahashitse turakuzi burabaho gutyo mukurindira ko wakwemerera ubwo buhungiro canke bakabukwima n'uguteba canke n'ukubutarabisaba
n'uguteba kubera ko twebwe cyane nk'abarundi turagira ingorane cyane kuko aho ngaho ubwo bushyirangange akarorero w'abanyarwanda bafite ababaserukira ako kwege nta muserukizi ahari mba birateba cyane ko abanyarwanda barakijya ni ngombwa ko bafite ababaserukiye nabo muri Somali niko kuko nabo muri Congo niko kuko ariko twe abarundi ko nta muntu se aduserukire mba ko tugeza gusera uko biri kose
hama kubera iki mutarondera ubaserukira mwebwe nk'abarundi bari ngaho
icyo nico twarabyo dushobora kuzokwicara ariko dushobora kwicara hamwe nahise akagira abadufashije batangwe kugera hino o yaturaho ko tushobora kujotora uburyo turahuga araterukira abandi niyo tugiye twamaze kuhava turi mu nkambi
ko rero mukomeze mwihangana aho muri Zambia Rusaka Akbar ibyumviro vyanyu twizere yuko bijahabona hama bikazotorega umuti.
Murakoze cyane kandi turabashimiye.
Tose n'undi mupfasoni ku murongo wa telefone adashimye ko tumuvuga izina giwe kumva z'umutekano kandi turabimwubahiriza ntitwo mutegeka kuvuga izina giwe ariko uratubwira aho uherereye ikaze ku ijuru rya Amerika nawe.
Ego murakoze cyane kuko nakanye ngo kugira ngo mvuge kubyerekeye ndo ni muntu twaye muri Zambia ewendi ntondi yo mu gisagara cya Rusaka. Zambia rero irafite amakambi y'impunzi ari Rukomo ntara ariko jewe nahunze nza ngaha mu gisagara kuko nahise umuntu ashobora kunyakira akanyereka aho nshobora gushikira n'ingene nshobora kubaho.
Hanyuma uvuga ko wahunze ushikira mu gisagara ariko bitabujije ko n'ubundi uko kwitwa impunzi bigumaho biroroshyeho kubaho mu bisagara nk'impunzi gamfasoni
ibyo byoroshye na gatoyi kugira ngo mu gisagara bidusaba kuronka amafaranga yo gutanga inzu amafaranga yo gufungura amafaranga yo ngaha nayo na amafaranga asa agaciro cyane bigoye ni kugira umuntu ashobore kuyaronka nk'impunzi ariko urashobora kugera abandi barundi bene wanyu bakagufasha buke ariko niba byoroshye na gato kugira ubeho urinda kudandaza mu kudandaza naho bigusaba umutahe kugira uronke umutahe biragoye hamamaze kudandaza naho hariho ibisabwa n'amategeko kugira ushobora kwita umucuruza naho woba wararose icyo gipapuro cyemeza kufite ubuhungiro bigusaba kuronka igipapuro kikwemerera ko ukora ubudandaza icyo nacyo kirazinze cyane kiragoye kigusaba amafaranga menshi kaba ufite nk'impunzi kigasaba n'umwanya munini cyane wo kurondera hama uwo mwanya nawo uba uri kuragenda aba ari amafaranga udashobora kuronka uri impunzi ngaha mu gisagara ca Rusaka.
Mukigura ngahe
icyo gipapuro? Mu mategeko baravuga ko ari 30,000 by'amakwacyano kuvuga 30,000 by'idolari ariko kishobora no kurenzayo bivanye n'imbene abantu baba badakoresha amategeko kugira bashobore kugira umuntu kibariya kiba kironderwa na benshi ugasanga hariho ibintu byo mu mbavu bigoye cyane kugira umuntu ashobore kukironda.
Hanyuma none aho onye muri mu gisagara ca Rusaka abarundi n'abanyarwanda bahari nk'impunzi muri benshi murahura iyo muhuye murayaga kuri ibyo bibazo byanyu mukabona umuti n'uwahe?
Hano impunzi zaho zitandukanye uko nibaza n'ibindi bihugu kuko n'uwo muhura ntimushobora kuganira ku by'impunzi kuko ntubuzi ko yaje ari impunzi cyangwa atari impunzi. Hama impunzi zaje ngaho hazaje ku mice myinshi ari impunzi zaje kera cyane inyuma y'ubwumaguro wa 1993 uko nabyumvise impunzi zigenda ziraga haba n'izi impunzi z'ibyubu mu nyuma y'2015 bivuga ngo impunzi ntiziba zisangiye ibibazo byose naho zitwa impunzi. Ntimushobora guhura n'umuntu ngo muganire iby'impunzi atari nk'umuntu muba muziranye abazi ingene waje n'aho washikiye.
Mu bo tuza turavugana mu biganiro bitandukanye hari nk'ikiganiro citwa Iwanyu mu Ntara dushimikira cyane rwose ku makuru avugwa mu makambi kandi na mwebwe aho muri Rusaka turatumiye kuzoza muracumviriza iminsi yose ku wa mbere gushika ku wa gatanu saa 7 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda kuri wezi tata kaburungu radio yacu vewa kaburungu.com. Bamwe rero mu bo tugenda turaha ijambo nk'abapfasoni baratubwira ati burya iyo uri umupfasoni ugahunga hari byinshi abana ishure ugasanga ntivyoroshe ugasanga kwisuna nura kugira iki ivyo bibazo mwebwe vy'indero y'abana ngaho muri Rusaka murabise canke nk'impunzi barabarika abana bakiga kwa gusa?
Oya, ntabyo kwiga kwa gusa mu gihe tari mu nkambi waje kuba impunzi yo mu gisagara nuko bobo baba baharura bati impunzi ba mu gisagara nuko ibishoboye. Biragoye rero cyane iyo ukeneye mwe n'izo serivisi ugenda kuba mu makambi. Hama ngaha imiti yo kwa muganga irazinze cyane, amashuri y'abana arazinze cyane, amazu arazinze cyane, bivuga ngo nk'ababyeyi abantu b'abapfasoni biragoye cyane no kuri kugira ngo umuntu ashobore kubona ubwo buryo.
Hama umuti ukabona n'uwahe?
Genda hamaze hafi umwaka yaba byokunze mu gihugu cyacu hakaza amahoro tugataha mu gihugu cyacu kugira ngo turerere y'abana bacu kuko n'indero umuntu abakeneye ko abana biwe bagira imbere y'ikirundi imbere kavukire imbere natwe ababyeyi twakuriye.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Hariho kandi na Eve ikaze ku ijwi rya Amerika. Ego uherereye he?
Yenda hari na irebi no muti mukuru wabaye ndahari na irebi yabaye kuri na irebi ni bado fadi ariko nta kintu gishene no kuri kumbuke tuna gifashe mu
kubera ikatakino
na irebi no kuri mu nyinshi tubayeho nabi cyane tubayeho nabi cyane cyane gute
gute
kita muri UN ubwandu yatuye gifata ko twa sera musika ico gifata ko sera musika ugasanga kugiyemereza gukora interview nyina y'imyaka 2 nyina y'imyaka 3 ico gifata ko rero tapishwa ku rumaka bigaye na irebi cyangwa tubayeho nabi
hama izo ngorane hari ico yaba RCR ishami mu rya ONU ribaraba canke leta ya Kenya hari ico bariko barakora kugira ngo bikemure
nta kintu na kimwe ni kuri kintu bakora ahubwo tukatumva batugira tugira ati abashaka gutaha abafundi wawe bataye ubufasha busa n'ubwahetse n'ubwahagaritse nta buri reka bona kutubwira ngo Amerika yarahagaze ngo Amerika yarahagaritse ngo imfashanyo yari ifasha UN ngo nta kintu gikwigishemeye gusicara ngaho nyine dufatutarindire
na kama mutegekanya kuzokwitaba ko gutahuka
bitahuka turi na kugira abarundi bitahuka niko nibishoboka kubera mu wundi cyatsi ne duhunga ntikirahera abantu baracapfa bazima bitse imiti yose na byose bikagukira mu Burundi kuko ni no yase ngaha muri Kenya turongera handi dushobora kugera rwo kwiyungura na polisi yo.
Izo ni impunzi ziba mu nkambi zitandukanye bavuga ku buzima babayeho naho uyu munsi mpuzamahanga wahariwe impunzi ubasanze. Hari mu kiganiro muri Isanga bagiranye n'Ijwi rya Amerika kuri mikoro ya mugenzi wacu Diane Ninahazwi.
Chuti rero twari kumwe muri iminota 30 tubashimiye mwese kwa mwateza amatwi ku buhanga bw'ibyuma ha engineer Cortes Binom yarafatanije na Fasil Gebehu kuri mikro mwari kumwe nange Eugenia Mukankusi mugira ibihe byiza mwese ibiganiro by'ijwi rya Amerika birakomeje.